Mukomeje gutega matwi radio ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu ijwi rya Amerika. Mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22. Mwiriho neza nshuti mwese, muduteze amatwi. Niyedirwe mu basuza mbaye ikaze mu makuru yacu yo kuri uyu mugoroba. Uburasirazuba bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika bwarengewe n'imyotsi myinshi ituruka ku nkongi y'imiriro yibasiye amashyamba kimeza y'igihugu cy'abaturage cya Canada.
Twageze ibyo dushoboye mu bihugu bya hanze byo mutugari byo climatize mu mazu, kwambara masike, kujya ubikeneye ubishoboye no mu bitabazo kw'abantu bagiye mu bishyamba byinshi.
Uwo ni Bwana Jean Paul Rwitanaga, ni umurundi utuye mu mujyi wa New York mu burasirazuba bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Burundi bwahimbaje ku nshuro ya gatatu umunsi witiriwe imboneza yo gukunda no kuzirikana igihugu. Umuryango uharanira inyungu z'abarokotse Jenoside ibuka urarega Felicien Kabuga indishyi zirenga miliyari 50 z'amafaranga y'u Rwanda. Naho muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, intagondwa zisha abantu byibura 18 mu ntara ya Ituri mu burasirazuba bw'igihugu. Amakuru yacu kuri isaha, reka tuyahere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Muri Sudani y'Epfo, abantu bataramenyekana umubare neza baguye mu mirwano y'amoko mu kigo cy'umuryango w'abibumbye gicumbikiye abavuye mu byabo. Thomas Kamirindi ni udufitiye inkuru.
Imirwano yabaye mu gitondo cyo kuri uyu wa kane i Malakal mu burasirazuba bw'amajyaruguru ya Sudani y'Epfo, hagati yabo mu bwoko bw'abashiluk n'abo mu bwoko bw'abanuwer. Itangazo ry'umuryango w'abibumbye rivuga ko yatangiye hari umuntu uteye undi cyuma, ariko icyo bari bapfuye ntikiramenyekana. Umubare w'abayiguyemo nawo nturasobanuka. Loni iravuga batatu bapfuye n'abakomeretse 20. Nyamara Yohannes Kimo, wungirije uhagarariye impunzi mu nkambi ya Malakal, we yabwiye ikigo ntaramakuru AP cyo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ko hapfuye byibura 13 n'abandi 21 barakomereka. ONU ifatanyije n'ingabo z'igihugu yohereje abasirikare n'abapolisi b'inyongera kugarura ituze, ariko umwuka uracyari mubi. Kuva mu kwezi kwa 7/2011, ONU ifite umutwe w'amahoro muri Sudani y'Epfo witwa MINUS mu magambo ahinnye y'Igifaransa, cyangwa UNMISS mu Cyongereza, ugizwe n'abasirikare barenga 13,200 n'abapolisi barenga 1,400.
Mukomeje gutega amatwi radio ijwi rya Amerika muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Intagondwa zisha abantu byibura 18 mu ntara ya Ituri mu burasirazuba bw'igihugu. Fidel Niyongabo niwe wadutegura inkuru.
Abagwanyi bo mu mugwi Allied Democratic Forces ADF mu mfunyafunyo barakoze ibitero mu mihana yahitwa Mutuyeyi, Bekembele na Bulesi iri mu gice cya Irumu mu mpera z'indwirangiye. Ibitero vy'abagwanyi b'umugwi ADF uvuga ko ukorana na Leta ya Kiislam vyariyongeye mu bihe vya vuba. Mu kwezi kwa kane k'uyu mwaka, abantu barenga 30 bishwe mu ntara ya Ituri, mu gihe abandi batari munsi ya 17 bishwe mu ntara ya Kivu yo mu buraruko. Mu kwezi kwa gatanu, umugwi ADF wakoreye mu ntango mu ntara ya Kivu yo mu buraruko, yamara waratandukiye intara bihanura bibe ya Ituri, aho abantu barenga 144 bavuye mu zabo hagati y'ukwezi kwa mbere n'ukwezi kwa kane k'uyu mwaka, nk'uko bitangazwa n'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU. Nta kinini utwigoro tw'igisirikare cya Kongo n'inteko za Uganda tugutuza abagwanyi ba ADF muri izo ntara zombi twashitseko. Ubwicanyi n'uruhagarara byaranzwe mu kiringo cy'imyaka itari mike mu buseruko bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho imigwi yitwaje ibigwanisho igwanira ubutaka n'amatungo ari munsi y'ubutaka n'ubutegetsi. Imwe imwe muri iyo migwi ikingira abanyagihugu bayo.
Mukomeje gutega amatwi radio ijwi rya Amerika. Mu Bufaransa, umuntu yiraye mu bandi abajombagura icyuma mu mujyi wa Annecy majyepfo y'igihugu, yakomerekeje 5 barimo n'abana 4. Diane Nazwe niwe waduteguriye inkuru.
ababibonye babwiye television BFM yo mu Faransa ko uwakoze iryo bara yagiye ku ruhande abana bariko barakiniramwo muri park acatangura kubasogota imbugita. Uwo yakoze ubwo bisha hari umwana yasogose inshuro nyinshi nkuko ababibonye babivuga. Umwe mu bafise inzu y'uburiro yegereye ahabereye iryo bara yavuze ko bamwe mu bari muri iyo park bacana ko biruka barira kandi bahunga. Mu itangazo president w'u Faransa Emmanuel Macron yashize ku rubuga rwe rwa Twitter yavuze ko batatu muri batanu bacumiswe imbugita baremvye cane bari hagati y'ubuzima n'urupfu. Muri batatu baremvye babiri n'abana. President w'u Faransa Emmanuel Macron yagize ati twaguye mu gahundwe n'ubukozi bw'ikibi butagira izina. Umuvugizi w'inama nshingamateka y'u Faransa nawe Yael Brompivé yavuze ko atakibi kibishe nko kugaba igitero ku bana. Igipolisi cyo mu Faransa nticatanze imyidondoro y'uwakoze ico gitero. Cavuze muri make ko cagabwe n'impunzi ikomoka muri Siriya kandi iba ku butaka bw'u Faransa byemewe n'amategeko. Nta dosiye n'imwe uyu yakoze ico gitero yarafise muri polisi y'u Faransa eka nica mutumye gukora iryo bara ntikiramenyekana nk'uko polisi y'u Faransa ibandanya kubivuga. Amatohoza yatanguye. Ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati bukaba bwemeje ko yaciye atabwa muri yompi.
Amakuru yo hirya no hino ku isi tuyasoreze hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho ikigo mpuzamahanga gishinzwe iterambere mpuzamahanga USAID cyahagaritse imfashanyo z'ibiribwa cyahaga igihugu cya Ethiopia kubera ko igisirikare kizinyereza. Diane Nazwi arakomeza.
Raporo ya USAID ivuga ko igisirikare cya Ethiopia cyanyuruje imfungurwa zagenewe abakene kandi hari n'abari muri leta ya Ethiopia bagize uruhara runini mu inyuruzwa ry'iyo mfashanyo. USAID muri iyo raporo isigura ko bimwe mu bifungurwa vyibwe vyahawe abasirikare n'abahoze ku rugamba. Hari ariko n'abategetsi badandaje ifu bivye ku masoko, abayiguze nabo bakaja kwidandaza hanze ya Ethiopia nk'uko USAID ibandanya kubisigura. USAID muri iyo raporo ikinyamakuru The Washington Post gifitiye kopi yagize iti amatohoza yimbitse arerekana ko inyuruzwa ry'ibifungurwa vyagenewe gufasha abanyagihugu ba Ethiopia rikora mu rwenge rwinshi. Iki ni icaha. Abakoze amatohoza ku ruhande rwa USAID bagendeye ahari amazu 63 yo gusya ifu mu burere indwi muri cenda bugize Ethiopia, bahasanga imfungurwa nyinshi zanyurujwe. Izo mfungurwa zarimwo izatanzwe na Amerika, Ukraine, Ubuyapani n'Ubufaransa. USAID aha igasaba batanze imfashanyo bose muri Ethiopia kurimbura vy'ukuri uko imfashanyo zabo ziriko zirakoreshwa. Ingingo ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yo guhagarika gutanga imfashanyo z'imfungurwa muri Ethiopia ishobora kuzogira ingaruka ku mamiliyoni menshi y'abanyagihugu ba Ethiopia babeshejeho n'imfungurwa z'imfashanyo. Ikinyamakuru The Washington Post cavuze ko carondeye umuvugizi wa leta ya Ethiopia, umuvugizi w'umushikiranganji wa mbere n'umurwi ujejwe vy'ibiza, ariko bose baranka kugira ico bavuga kuri ibi vyagirije.
Barakoze Diane Ninina Hazwe, Fidel Niyongabo na Thomas Kamirindi batugejeho ayo makuru avugwa hirya no hino ku isi. Mbibutsa ko iyi mwumva ari radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Aya makuru kandi mushobora kuyakurikira live kuri www.radio.com mukanya na makuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari. Kuri uyu wa kane Uburundi bwizihije ku nshuro ya gatatu umunsi witiriwe imboneza yo gukunda no kuzirikana igihugu. No munsi wahariwe uwahoze ayobora Uburundi Perezida Pierre Nkurunziza. Eloge buri kaneza adufite inkuru irambuye.
Umurwa mukuru wa politiki Gitega aho nyakwigendera Perezida Nkurunziza yafubwiye niho habereye ibirori. Abavyitabiriye bose barabatumire. Nta munyagihugu asanzwe yahabonetse nk'uko bigenda ku yindi minsi mikuru y'igihugu. Umufasoni wa nyakwigendera Nkurunziza Denise Nkurunziza, umushikiranganji wa mbere Gervain Ndirakobuca, icegera ca Perezida Prosper Bazombanza, abakuru b'inama nshingamateka na nkinguza amateka Daniel Gerard Ndabirabe na Emmanuel Nzohagera, babura matari abasanteri abaseruka ibihugu vyabo mu Burundi bagwiriyemwo abarabu n'abanyafrika abaseruka kugira amadini n'amashengero aho mashira hamwe yigenga n'umukenyezi wa president Evariste Ndayishimiye niho bari president Ndayishimiye ntitabiriye ibirori kubera ari mu nama ya 2022 y'umuryango wa Komesa irusaka muri Zambia Ni na Burundi ufitemo amahirwe yo gushingwa amabanga yo kuyobora uwo muryango w'ubutunzi w'ibihugu bya Afrika y'ubuseruko n'amajepfo nk'uko amasoko y'irugya Amerika yabitubwiye havuye amasengesho ubutumwa bw'umwanya muto nta jambo ry'urubanza ryavuzwe bitumwe nuko president Ndayishimiye atariho yari ibirori byamaze umwanya urumerumara kubera kugushira ingori z'amashurwe ku ntatemwa birangiye abatumire baciye bisoza biratangaje rwari urubanza rw'abanyabirato gusa kandi rwitirirwa igihugu nta munyagihugu asanzwe yigeze ahashika ni kumwe mu bari bahari yabwijwe ya Amerika umukuru w'igihugu yanditse ku rubuga rwe rwa Twitter yashize ko ifoto ari kumwe na nkuru nziza yamusigiye intebe yagira ati kuri uyu munsi udasanzwe wahariwe gukunda no gukundisha igihugu tuzirikaniraga irya sogokuru wacu president Petero Nkurunziza uko bukeye uko bwije dusenge dukora dukore dusenga aya majambo dukora dusenga dukora cari kivugo cha president Nkurunziza kuvaja ku butegetsi mu 2005 na inama nshingamateka yemeje ku itariki ya 8 umunsi umuhitsi Nkurunziza yashengereye ko mu kwa gatandatu 2020 uzomwitirirwa nk'imboneza yo gukunda igihugu hari bamwe mu banyagihugu batayibona uko ni nk'uyu mugabo wo ku murwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura
imanda akabiheze ibashaka yuko aguma banda nabari mu migambo USNDD Ibabishaka bashaka yuko atoro yundi acha yifata ukundi kandi ngai kigihugu cyace cinja mu yindi mivumo kuvuvuo uja muvumo wa bonetse muri jamanda byarananiranye turacyari mu muvumo n'ubu raba ibintu byaraduze ibitoro byaba bibuze nibindi
mugabo ntabihuriza ko n'abanyagihugu bandi babwijwe ya Amerika ko bafata nkunziza nk'intwari
mutama nakabikiwe imana zo mwakiriye buri leta yiwe na bintu byari byatsinye imbere mungu bita Nkurunziza ruhuke kandi ruhuke kuko kwabagabo kuko kuri leta yiwe na bintu byumva bifunguka ikiro kigize kuri Catherine Missings
no kuri Petero Nkurunziza turamwibuka kese turamwibuka cyane kuko yari umubyeyi yari sewe barundi ibi bitiro biriko biraduga ntibiba bimeze uko akihari yarabitunganya ibitiro bikururuka no kuri ntanzara hari nkubu kandi je ndamukunda cyane ndamusima niwe yatumye n'abamama tonka akazi ko gusukura igisagara cya Bujumbura kense twaragenda gukora ikiyede tukaruha akaririmbo kibenda gafise ngaha yifata ziwenda zifise ababyeyi babyara ku buntu bana bakiga kuri sista ahubwo mbere Imana imwakira hari
Ariko abahunze igihugu mu 2015 bitewe n'indyane za politike zaturutse ukindi kiringo cya Nkurunziza cyateye impari basanga yataye igihugu mu kaga aba ni bamwe mu Barundi bamaze imyaka irenga indwi mu ikambi ya Nduta muri Tanzania
ibuka Petero Nkurunziza nk'imboneza y'amaho itariki 8 z'ukwezi kwa gatatu buri mwaka nk'uko dusimbura twebwe ababyeyi kuko ku ntwaro yiwe bawuze abacu benshi mu miryango abavukanyi ababyeyi ibyacu birashwiragira turangazwa gushika rino saha tukiri mu buhungiro no kudukora mu nkovu
Petero Nkurunziza ntiyarakwikwi uko ari yarakwiye ko twe gufata umwanya w'agacere tukibuka abacu bapfu amatungo y'igihugu yanyonyejwe tukibuka itwaro mbi'igihugu camazemo imyaka twese tukagira tuti ibiti bigasubira ku gihugu gica abantu yonona igihugu n'akamaramaza nayo barakamutemera uvuze ko dukora kwitama twebwe twagize ingaruka tukaba muri zingorane kubera ko Petero Nkurunziza yagize umwina w'ivisi
Na hata hawe ijambo kuri uyu wa kane Denise Bucumi Nkurunziza umufasoni wiwe babanye imyaka 2026 ukuye mu 6 yamaze ari mu ishamba mu rwego rwagwanya igihugu nubwo banyuzamwo bagahura katari gake yamushingiye intahe inshuro nyinshi
yambereye umugabo mwizi yo myaka twamaranye ntiyigeze ankubita kandi no mukunde shari yarabinsezeraniye nari mfise ibiro bikeya cyane ico gihe akavuga ngo no kubita no avanca ndaguheza kw'abanyamahoro yewe rero uretse ko yari uwo twubakanye no kumpanura yarampanura mu bisanzwe natakaje umuhanuzi wa mbere nari mfise
President Ndayishimiye nawe ntasiba gusigurira abarundi na cyane cyane abanywanyi ba CNDD-FDD umugambo uri ku butegetsi icyatumye wasiza mudabitse yahabwa iryo teka
imboneza nyine cyubahiro Petero Nkurunziza tumwita kandi sogokuru wacu kuko niwe mukuru w'igihugu wa mbere yadusigiye igihugu kigeze heza cyane amahoro n'umutekano bitsimbataye yadusigiye ibwirizwa shingiro ishingiye Kumicho ni migenzo y'abarundi mu bijanye no gutunganya intwaro y'igihugu.
Mu mateka y'u Burundi kiretse ku ntwaro za cami, Nkurunziza niwe mukuru w'igihugu wa mbere yatwaye imyaka myinshi, akaba n'umukuru w'igihugu wo mu bwoko bw'abahutu mwe rudende yatsinze iri kwa gihe gutegetse. Eroje uri kaneza ijwi rya Amerika.
Banki Nkuru ya Repubulika y'u Burundi kuri wa gatatu ushize yatangaje ko yafashe icyemezo cyo guhagarika inoti z'ibihumbi bitanu n'iz'ibihumbi icumi zakoze mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani. Ivuga ko ibikoze nyuma yo kubona ko amafaranga isohora atagarurwa mu mabanki bigatuma ibikorwa byo guhanahana amafaranga bitagenda neza. Inoti nshya zisimbura izishaje zahise zitangira gukoreshwa itangazo rya banki y'igihugu rigisohoka. Mu korohereza abari basanzwe bakoresha ayo mafaranga n'abayabitse mu mazu yabo, hatanzwe igihe kingana n'iminsi icumi yo kuba bayatwaye mu mabanki. Inkuru tuzabibagezaho mu buryo burambuye mu makuru yacu y'ejo mu gitondo. Tuve mu makuru ajyanye n'u Rwanda n'u Burundi tujye mu Rwanda, aho kuri uyu wa kane urukiko rwisumbuye rwa Gasabo rwatangiye kuburanisha urubanza umuryango wita ku barokotse Jenoside Ibuka uregamo Kabuga Felicien. Ibuka irasaba Kabuga indishi z'akababaro zisaga miliyari ibihumbi mirongo itanu z'amafaranga y'u Rwanda. Inkuru twateguriwe na Asumta Kaboye.
Umuryango w'Ibuka usobanura ko wareze Kabuga Felicien mu rukiko rwisumbuye rwa Gasabo kuko yari atuye ku Kimironko mu karere ka Gasabo. Uyu muryango usobanura ko umurega uruhare yagize mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi mu gihumbi magana cyenda mirongo cyenda na kane. Ibuka yumvikanisha ko Kabuga Felicien yagize uruhare ruziguye mu bikorwa binyuranye by'iyicwa ry'Abatutsi ndetse na byangiza imitungo yabo inyuranye. Mu iburanisha ryo kuri uyu wa kane, umuryango w'Ibuka wari uhagarariwe na Maitre Bayingana Janvier, Kabuga ntiyari yitabiriye urubanza ndetse nta n'umwunganizi we wari uhari. Umunyamategeko wari uhagarariye Ibuka Maitre Bayingana Janvier avuga ko ibikorwa bya Kabuga Felicien byatumye hicwa abantu bari bafitiye igihugu akamaro ndetse n'imiryango yabo, binatuma hasahurwa imitungo yari kuzabatunga n'inzu zabo zirasenywa. Mu nyandiko itanga ikirego Ijwi rya Amerika ryaboneye kopi, bigaragara ko usibye Ibuka ihagarariye abaregera indishyi, harimo n'abandi bacitse ku icumu bo mu Bisesero, ku Mugina, ku Kimironko, ku Muhima, muri Musave, muri Nyamirambo, imudenda yiswe Komine Rouge, Irubavu, muri Vunga n'ahandi. Ibuka isobanura ko yiyambaje urukiko rwisumbuye rwa Gasabo isaba ko rwategeka Kabuga Felicien kwishyura indishyi zishingiye ku ruhare rwe. Nibyo Maitre Bayingana Janvier agarukaho.
Icyo umuryango w'Ibuka waregeye ukeneye ko Kabuga bigaragara agira ibyo ategeko. Mu byo azategeko rero ntabwo tuzigeze dusaba ko imitungo ya Kabuga ihabwa Ibuka, ahubwo wenda iyo mitungo nk'uko imanza zose zigenda ishobora kuzashingirwaho mu kwishyura, nk'uko na Kabuga ashobora kwishyura ku bushake. Nuvuga ngo ashobora no kubyishyurwa hadashingiye no kuri iyo mitungo ku bushake, n'iyo mitungo ye nta n'uyikozeho.
Uyu munyamategeko asobanura ko imitungo ya Kabuga bamaze kuyimenya. Ndetse n'aho iherereye ikavuga ko bitari byoroshye kuyimenya yose.
Yurega ufite ibimenyetso ntabwo dushobora gusaba ibitaramenyekanye korwa. Ngirango naho wibaza ukavuga uti kuki mwana atinze. Niba umuryango w'Ibuka mu buryo ufite ubwawo ubasha kubibona, ndagira ngo nkumenyeshe yuko Kabuga kuva mu 1995 yarashakishwaga. Kuki se twarinze tugera mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri atarafatwa? Nuvuga ngo ntabwo wakwihisha mu mitungo igaragara.
Umuryango w'Ibuka ufashe iki cyemezo mu gihe kuwa kabiri w'iki cyumweru urwego mpuzamahanga rwashyiriweho gukora imirimo y'insigarira y'inkiko mpanabyaha rwemeje ko Kabuga Felicien uregwa ibyaha bya Jenoside atagifite ubushobozi bwo kuburana. Rwemeje gushyiraho uburyo bwihariye bwo kumukurikirana. Umuryango w'Ibuka ukavuga ko iki cyemezo kitazakoma mu nkokora umugambi wayo wo kuryoza Kabuga ibyo yangije. Uru rubanza ntirwabashije gukomeza ko mu baburanyi iruhande rwa Kabuga rutari rwitabye. Maitre Bayingana yabwiye urukiko kw'Ibuka yandikiye umwanditsi mukuru w'urwego rwasigayeho inkiko mpuzamahanga mpanabyaha kuko ariwe uhagarariye serivisi zifunze Kabuga kugira ngo zemeze ko yamenyeshejwe uru rubanza. Yavuze ko ubwo binjiraga mu rukiko batari bakabona igisubizo cy'uyu mwanditsi, umucamanza baje niba baravugishije ruriya rwego asubiza ko bababwiye ko umwanditsi yagize akazi kenshi. Uhagarariye Ibuka yasabye ko urukiko rwabaha indi tariki kuko aho ari hazwi n'abagomba kumumenyesha ko yarezwe bahari. Usibye miliyari ibihumbi mirongo itanu magana atandatu mirongo itanu n'umunani magana inani Ibuka isaba nk'indishyi z'akababaro, uyu muryango usaba izindi miliyoni ijana nk'igihembo ndetse n'amafaranga y'ikurikirana rubanza angana na miliyoni mirongo itanu. Urubanza rwimuriwe tariki ya cumi na karindwi z'ukwezi gutaha. Asumta Kaboye, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Tukivuga kuri iki kibazo cy'imanza za Bwana Kabuga Felician, ababuranira Felician Kabuga bishimiye icyemezo cy'urukiko. Gusa mu kiganiro na mugenzi wacu Venuste Nshimiyimana, Maitre Emmanuel Altiti, umwe muri abo bavoka, yumvikanishije ko kuburanisha urubanza hashingiwe ku bimenyetso bishobora kubangamira uburenganzira bw'uwo yunganira. Ibi by'icyo kibazo tuvuga ni ibijyanye n'uko ku munsi w'ejo abacamanza mu rukiko rwa ONI bategetse ko Kabuga Felician adakomeza kuburana kubera ikibazo cy'uburwayi. Murabyumva mu ijwi rya mugenzi wacu Temistocle Mutijima.
Kiriya cyemezo twarakishimiye cyane kubera ko ni nabyo twasabaga. Abacamanza baratwumvise bemeza ko Kabuga adashoboye kuba yaburanishwa ku bw'ibyo k'urubanza mu buryo busanzwe ruhagarara. Turanyuzwe cyane, ndetse mu nyemerere nongereho ko yari intsinzi ikomeye ku bwunganizi bwahirimbaniye kumvikanisha ijwi ry'igikwiriye muri uru rubanza.
Ariko kuba umukiriya wanyu atazaburanishwa ntibimugire umwere.
Aracyafatwa nk'umwere. Ushobora kurega umuntu ibyaha byose bishoboka, ariko igihe cyose ataracibwa urubanza ku rwego rwa nyuma abakiri umwere. Ku bw'ibyo rero, Kabuga Felician ni umwere, kandi ni umwere udashoboye kuburana.
Ariko urukiko rwanzuye ko azaguma muri gereza.
Oya, siko bimeze. Ibintu dukwiye kubivuga mu buryo abacamanza babivuzemo. Abacamanza banzuye ko nta rubanza ruzabaho kubera ko adashobora kuburanishwa. Banzura ko haramutse hari urubayeho, hakorwa ibyo bita kuburana hagendewe ku bimenyetso. Ni ukuvuga urubanza rushingiye ku byabaye. Ibyo bivuze ko abantu bafite icyo kuba bavuga baza bakakivuga, baba batanga buhamya, bakaba babazwa n'ubushinjacyaha ndetse n'ubwunganizi. Ibyo bigakorwa mu rwego rwo kurushaho kumva neza ibyabaye. Ubu rero n'ubundi buryo ariko ntibusimbura urubanza rwa Kabuga kubera ko we ntashoboye kuburanishwa. N'ibindi bindi.
Mbese muzamuburanira no muri urwo rubanza rw'ibimenyetso?
Pour l'instant, on discute de la, on discute avec la, l'accusation, on discute avec les juges de la possibilité.
Uko bimeze ubu, turimo kuganira n'ubushinjacyaha ndetse n'abacamanza kuko ubwo buryo bwashoboka. Kubera ko twebwe ntabwo twemeranya nabwo, kandi tubona ko kuba ubu buryo butarigeze bukoreshwa mu rukiko mpuzamahanga mpanabyaha, bukaba butarateganijwe muri sitati ishyiraho uru rugereko, kandi bukaba atari uburyo bwitabazwa mu rwego mpuzamahanga, kubukoresha byaba ari uguhonyora uburenganzira bwa Kabuga Felician. Kubera ko wakwibaza ngo ni gute urubanza rugendeye ku bimenyetso rwabaho mu gihe umuntu wibanze ibyo bikorwa bishinjwa atari bubashe gutanga amakuru y'ingenzi, atari bubashe guha amabwiriza abamwunganira. Rero ni ikibazo nyacyo, kandi haraza kubaho ikiganiro cyisunze amategeko hagati y'impande zombi imbere y'abacamanza kugira ngo turebe niba ibyo byashoboka mu gihe nta n'ahandi byigeze biba mu rukiko mpuzamahanga. Uko tubibona rero, kwifashisha ubu buryo byahungabanya bikabije uburenganzira bwa Felician Kabuga.
Munyamategeko Artit, ubwo icyemezo cy'urukiko cyatangazwaga cyakiriwe mu buryo bunyuranye cyane cyane ku ruhande rw'abarokotse Jenoside, mbese murumvamo babajwe no gutenguhwa kugaragazwa ubu ngubu n'abarokotse Jenoside?
Alors nous nous sommes toujours sensibles à la souffrance humaine. Nous connaissons, nous savons ce qui s'est passé au Rwanda. C'est évidemment terrible.
Kwe buri gihe tubabazwa n'ibabazwa rya muntu. Tuzi ibyabaye mu Rwanda, ni ibintu rwose biteye ubwoba. Abantu benshi barababajwe mu bugome bukabije. Birumvikana rero ko ari ngombwa kubumva rwose. Baba bategereje iburanishwa ry'umuntu by'umwihariko umuntu nka Kabuga ku mpamvu zumvikana. Urubanza ni inzira igendera ku bintu bikozwe mu buryo buri mu gaciro, bugendera ku mategeko agenga uko iyo nzira ikorwa. Hari amategeko, hari ukuri guhari, ibyo ni by'abacamanza bashyize mu bikorwa.
Munyamategeko Emmanuel Altiti, umwunganizi wa Felician Kabuga, ndabashimiye.
Merci.
Murakoze.
Uburasirazuba bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika bwarengewe n'imyotsi myinshi ituruka mu nkongi y'imiriro yibasiye amashyamba kimeza igihugu cya Canada, umujyi wa New York ndetse na hano i Washington DC biri mu mijyi ikomerewe. Mugenzi wacu Fidel Niyongabo yabaje bwana Jean Paul Rwitanaga utuye mu mujyi wa New York uko byifashe.
Maze imyaka 33 nga New York niho mba ndakunda, hanyuma nyine byatanguye imbere yahigiye yejo abantu bateguye kuza babanitse imitwe basamura barabigoza ari byo bakagira ngo tuyirezura nayo yiciriye icugwe mu mbeho ukajya muci hari ibintu ica mu miyaga baza kuba imiyaga ihinduza ukagira ngo ntibisanzwe mugabo bibaze kuba byinshi, hanyuma abajejwe byo gukurikirana vy'ibyagakundo ari kwikada baca basoga yuko hari ibintu vy'imyotsi vyashitse bwisigara ca New York gifite abantu miliyoni 8, hanyuma zikagira nka 25 niho bacavuga yuko hari ibintu by'imyotsi yavuye muri Canada yadushikiriye, kandi tugerageze abashoboye kuguma mu mazu bagume mu mazu kubera ibintu by'amagaye n'ibindi bintu bakarako cyane. Ubu n'umunsi ni kuwa kane, kuwa kabiri niho biratangura rero vy'ubuke buke, hanyuma icyo kugatetse ibintu birakomera rero birakomera cyane gose. Haje nari Bronx ni ukuri ntibasha kubona ku metero zirenga bifata ijana 50 ntibasha kuhabona imyotsi yo myinshi, amambulance atagwa kuja mu ibarabara, hanyuma amamaske mu mateleviziyo bavuga yuko twiking yetwe mu mazu kumeya gutameze neza yuko amagara yacu tubangamiye agaciro bwacu cuba mu maske yabuze yo ibyo vya covid. Ubu batubwiye ko mu maske niyo tuyagwanda twayabuze ibintu vyari vyoroshe vyo kwa gatatu.
Naho bababwiye ko abanyagihugu baba mu gisagara ca New York mu buryo bishobotse bwo kwirinda kuja hanze bakaguma mu mazu, ariko abitegereza ibintu baravuga no mu mazu ko impemu mbi bivuye kuri iyo myotsi bishobora kumerera nabi amagara y'abantu nk'abari mu mazu, naho nyene bufata ingingo zimwe zimwe zo kwikingira bagashiramwo urya munyaguhuha mu mazu, niko byagenze.
Nuko nyine byagenze byose urumva byitangura ko bari bayazura vy'imyaga vy'imvura bino abizo bene ivyo byashobora gushika mugari bari bazi yuko bizokubira nkaho biteye. N'ukuri hejo rero babonye bikomeye batubwiye nyene zivuze ngo ushaka umuyaga climatizer mu nzu kuyisohore iyo miyaga ubushaka kwinjira uhe naho umuyaga uvuye mu ma climatizer ari mu nzu busohore vyose atubwiye twebwe tuzakije abashaka maske bashobora kuyaronka bayambare, hanyuma umuntu aje hanze bikenewe mugabo ikintu ca covid biri kuba mu nzu ubutunzi bwarakubititse abantu bace mu bintu byinshi. Ubu ntitwageze ivyo dushoboye mugabo bikuja hanze ivyo ngo tugari ivyo vyovyo abantu bararahe ikizoza kizohitana umuntu mugabo climatizer mu mazu kwambara ama mask kujaho bikenewe bishoboye ivyo bintu kuri abantu babisusure kuko no mu bitaro bavuze ko abantu bagiye ba urgence ari benshi.
Mubona biriko biragabanuka iyo myotsi yobikire iragabanuka muri iki gihe canke bizofata iyindi minsi, hanyuma n'ijyambere bishitse umuntu iyo akurikiranye kuri televiziyo bariko babaza abantu baba i New York bavuze ko ari ijyambere babonye ibintu nk'ibyo bibashikira.
Je New York ndayibaye mu myaka 33 ibintu bitari bwabi ibintu vy'imyotsi vy'imiyaga muri za California kuko birometero 8 uvuye ngaha mukaka ivyo twaba tuzura nk'imigani tubona mu mashamba muri Afurika mugabo ivyo twaba tubona amafilme ntavyo twaba tuzi bwa mbere bishika. N'ukuri vyari biteye ubwoba n'ubwa mbere bishika mu myaka 33 imeze ngaha. Imitima irahagaze mugabo urumva twavuye muri covid ubu tugiye mu myotsi mu miyaga ivyo urashaka kuvunika kuvuga n'amahoro.
Muri make cyane amakuru muronka ngaho y'abategetsi bababwira ko bizorangira ryari
washobora ngo nyese cyo ubusi ko ubice bya 13 yose ya New York na mi Bronx na bya Queens na mi nonga hagire Staten ba biko biragabanuka ko atari kubona kuri n'ibicu atari kwira cyose cyirabura cyeje cyata kugabanuka ivyo bintu bishobora gutwara nk'imbisozo ko bisha kubira ikidwimwe bibara niyo bivuye yere bizo ahubwo byo subira kugaruka nawo bizo bagushwe no munsi turavye kuri zo zabiteye muri iyo minsi heze ari zo nyata bindi bikurikiye urumva twasho kubera ko umuntu twa twatekanye cyane gose bwa kiri naco cyo ntinya nuko nk'umuntu yoba yabigize ko yagashavu ca konona igipimo ko reka ntobe nonone ndabononere izo ningese abantu bafise ino zo gutoba bonone batere ishavu rita cyora gupima umuntu bari umuntu yoba yigize kujya dupime apibereti yinda baraba nyina babaza abantu bisho kuzugaruka kare bigashe bitangwa kumyegwa mbanduga bibi bishika mu myaka 33 bega.
Ni naho nshuti bakunze ibijwi rya Amerika dusoreje amakuru yacu yo kuri isaha. Tubashimire mwebwe mwese mwari muduteze amatwi, dushimire engineer Justin wadufashije mu buhanga bw'ibyuma. Nadia Tahani wegeranyije aya makuru muri studio ya gatanu i Washington DC. Mwari kumwe nanje Edirwema, reka nanje mbasezereho mbifuriza amahoro n'amahirwe.